abagore batatu n'umugabo umwe baserukira amashyirahamwe yaharanira agateka kazina muntu mu Burundi bakaba bahagaritswe n'igendereza ry'ico gihugu mu gatondo ko ku munsi wa kabiri. Odasse Habyarimana aserukira imbere y'amategeko wa PDH riharanira amahoro n'ubutezi imbere y'agateka ka muntu zibanaye n'amahoro n'umuyobozi nshingwabikorwa w'iryo shyirahamwe Sonia Ndikumasabo nawe akaba umukuru w'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundikazi biza amategeko wa FGB na Marie Merusabe umuhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe bafungiwe mu gashoboka igendereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitumenyesheje kuva bagihagarikwa. Bafatiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura igihe bari berekeje mu nama yabahuza na bamwe mu bakorana i Kampala muri Uganda. Bagitabwa muri yompi abategetsi b'u Burundi nta kintu kinini bashimye kubivuga ko mugabo wa mushikanganji w'intwari wo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Niteretse ubu yakuyeho impari yatangaje ko abahagaritswe bari bamaze amezi atatu yose bakorwa ko itohoza kandi ko bakorana n'amashyirahamwe yatemewe n'igihugu
sigihuha sigihuha ari abantu bane bafashwe ku kibuga cy'indege muri indwi bari bagiye mu nama i Kampala mu Buganda nivyo nyine babwira n'igihugu baravuga bakorana n'ishyirahamwe iyo nkoye gukorana n'u Burundi bamwe bimwe bita ONG bagaca bakorana n'amashirahamwe bimwe bita societe civile amwe yemewe naye ndatemewe bagakoresha amafaranga tutazi kungene aza bagakoresha ibintu byinshi buryo bwinshi cyane twe tumimaze ko nk'amezi atatu tubidoriye bukebuke burya rero hajya twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya tuvuga tuti reka rero tubabaze neza ubu ariko barabazwa ibitari bike turamaze kubimenya mugabo umenye ko igihugu kirarariwe.
Ubundi akorera rimwe muri aya mashyirahamwe abiri yahagarikiwe ingozi mu buraruko bw'u Burundi ni Prosper Runyange ajejwe igisata cy'amatongo muri APDH. Umushikiranganji Niteretse yavuga ko inzego z'umutekano n'igendereza zikeka ko amafaranga bahabwa ashobora gukoreshwa mu bikorwa by'iterabwoba.
Igihugu kirararirwa kuko ntidukeneye ko hari abantu baza kutwihisha ko umenga turiko turakorana nk'abarundi umenga turi mu mugambi umwe guteza imbere igihugu kumbe bamaze gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudurumbaniza igihugu kuko urinzi uja kwinyegeza twerica ruvuga ayo mafaranga uri kurazana amafaranga barose rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo finance ya terorisme byose turiko turabirondera kugira tumenye ukuri kwavyo ibyo rero babwiye ati urukurukuru oya si urukurukuru bane barafashwe bafatiwe kuri aeroport uwundi umwe yafatiwe ingozi kandi dosi iri kwigenda neza tuzobabwira icavuyemwo mu misitsi
mu rugendo yahoramo mu Burundi komiseri akaba n'intumwa idasanzwe y'umwe bwa Buraya yajejwe ibibazo by'agateka kazina muntu Imon Girmo yavuze ko akiri intamba myinshi mu gisata cy'agateka kazina muntu muri ico gihugu.
There are human rights challenges in the country
hari ibibazo by'agateka kazina muntu mu gihugu. Mu biganiro nagize twaragarutse ku kudahana ingorane z'amashyirahamwe yigenga n'ikibazo gikomeye cy'itangazamakuru hamwe n'impinduka mu butungane.
Mu Burundi amashyirahamwe yigenga atari make yarataromoka inyuma y'injyane zaturutse ku kindi kiringo cateye impari ca nyakwigendera President Pierre Nkurunziza mu 2015. Bamwe mu bayahagarariye baronderwa n'ubutungane bubagiriza kwifatanya n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri uwo mwaka. Bamwe mu bagize amashyirahamwe yakorera hanze y'igihugu hamwe na mpuzamakungu bakora ku Burundi bavuga ko ubu amashyirahamwe yemeye kuguma ku butaka bw'ico gihugu yaba y'abarundi n'ay'abanyamahanga atayandi masaganiriza afise atari ukwemera gukora icy'ubutegetsi bwifuza harimwo kuringaniza ibitigiri by'abahutu n'abatutsi bayakoramwo hisunzwe ibitigiri by'amasezerano ya Arusha avuga kugabanganya ubutegetsi mu nzego za leta. Muri iyi myaka iheze amashyirahamwe atari make yategetswe n'ubushikanganji bw'intwari yo hagati mu gihugu kubikora gutyo. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umushikiriza manza wa Kizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi kugira rimenye niba baregwa bamaze kugezwa imbere y'umushikiriza manza kugira bumvirize, ariko ku murongo wa telefone ntiyitavye. Mu butumwa bwanditse kuri WhatsApp yadusubije aturamutsa, ariko ntacyo yashimye kubivuga ko kuva President Ndayishimiye yaroye ku butegetsi abaharanira agateka ka kiremwa muntu yaroye ku butegetsi bari mu buroko babiri baramaze kurekurwa hamwe n'umwe yafunzwe yamaze kuja mu mabanga. Imbere ya batanu nta yindi mpirimbanyi yari mu munyororo mu Burundi. Icaha c'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa mu munyororo w'imyaka iri hagati ya 10 na 20 nk'uko ingingo ya 641 y'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bivuga. Mu gihe hari abantu bishwe kubera ico caha, uwucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Eroje buri kaneza, Ijwi rya Amerika.